Kagera hejuru mu misozi, imodoka rero yarivuye mu Rutana, izi modoka nini yazitwara abantu bita amabisi yo mu ishyirahamwe Otraco, hanyuma ishyitse aho hantu mu mpanuka muniniya yacicika amafire, mu nyuma kiratemba, abantu bariyo rero baca baramererwa nabi, abashika kuri ndwi baca bitaba Imana ubwo nyine, abashika kuri 47 nabo barakomereka, harimo 6 bababaye cyane, abakomeretse baciye batabagwa n'ingabo n'igipolisi gica kuyabazana mu bitaro bitandukanye byo ngaha mu gisagara cya Bujumbura.
Icyatumye iryo sanganya riba camaze kumenyekana, muvuze ko yoba ari amafire y'imodoka mabi?
Ego, n'amafire y'imodoka yayo, imodoka yacitse amafire hanyuma kiratemba.
Abantu bababaye muvuze bakomeretse cyane, bababaye bamerewe gute muri iki gihe? Hari amakuru ya nyuma muba mufise?
Hariho umwana umwe yashitsemo akikana amaze gushyira mu bitaro, ariko abandi ntibaracikana, ariko harimo n'abavuzi batandatu bari bababaye cyane, ariko abaganga bariko barabafasha.
Ikintu coba catumye iyo bisigira isanganya caci kimenyekana muno nyene n'amafiye canke n'umushoferi ariko agenda cyane gose yihuta?
N'abanyagihugu bari bahari bose bavuzi bwabaye, ko harimo n'ingendo zishika kuri 5 zarimwo zarokota fasho zabaye n'izindi zavuze ibyabaye, hanyuma n'abaje umutekano ntibari kurebasha bahashika barabaza neza, baratohoza, baradushikiriza amakuru tubabariye yuko icyatumye iryo sanganya riba ari koko amakuru y'iyo modoka yacitse.
Hari amasanganya akunda kuba cyane rwose, cyane cyane mu modoka zitwara abantu. Hoba hariho uburyo bukomeye bwo kugenduza ukuntu izo modoka zifashe amafire eka n'ibindi bintu nk'amapine? Ibyo byose ntiba bisuzuma mu bihe by'amabizwi haheze imbere y'umwaka, imbere y'amezi angahe? Ibyo ntibiba?
Birakogwa amasuzumwa araba, hariho inzego zibijejwe zabikoze ku modoka zose. Ni ukuvuga nta modoka ushobora kujya mu ibarabara idafite impapuro zerekana ko yakoresheje ayo masuzumwa, ariko rero igisida kiza kuba kiraba, nicyo gituma abasite igisida nyine nicyo umuntu ataba yiteguye, naba azi neza ko biza kuba. Kandi uravuye yarivuye mu Rutana yarishyize Bujumbura, kugira rero yuko
imiryango y'abaguye muri iryo sanganya yoba imaze kumenyeshwa ibyerekeye iryo sanganya?
Twamaze gushaka ubuhinga ngurukanabumenyi bw'igipolisi yuko iryo sanganya ryabaye, turavuga nk'ibi twagariye mu mwanya turahava dushira umwidondoro y'abari muri iyo modoka kuri ubwo buhinga nyine, kugira ngo bahije babidamenye ababo nkumbure abo bari bafite nk'ababo bamenye ibyabashyizwe n'aho baherereye no muri iki gihe.
Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi, murakoze cyane rwose ku kanyama duhaye kugira mutubwire cyane cyane kuri iryo sanganya ryabaye ejo ku munsi wa Mungu.
Murakoze namwe nkaba mbere murangiza mpoza imiryango yaburiye muri iryo sanganya, tubasaba igipolisi cy'u Burundi kibasaba kwihangana, kikaba bimenyesha kandi nk'uko namaze kubivuga kuzoke yakora ibishoboka byose kugira ngo abakomeretse bashobore gutabarwa n'ingoga.
Murakoze cyane rwose. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka tubashikirize amakuru yerekeye sport n'inkino byabaye mu mpera zindwi mu Burundi no mu Rwanda. Dutangurire mu Rwanda, dutega amatwi mugenzi wacu Jean-Claude Munyandida atangura avuga ku makuru y'ingenzi yaranze umwaka turangije.
Amakuru y'ingenzi yaranze umwaka turangije mu mikino ku rwego mpuzamahanga, tuyatangire mu mupira w'amaguru. Mu irushanwa ryo guhatanira igikombe gihuza amakipe yaje mu myanya ya mbere iwayo ku mugabane w'u Burayi, UEFA Champions League, ikipe ya Real Madrid yo mu gihugu cya Espagne yongeye kwisubiza iki gikombe ubwo yanyagiraga Juventus de Turin mu Butaliyani ibitego 4-1 ku mukino wa nyuma. Uyu mukino wabereye kuri Millennium Stadium mu mujyi wa Cardiff muri Pays de Galles. Iyi finale yabaye ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 6 muri uyu mwaka dusoza, yarebwe n'abantu 635,842 bari kuri stade. Mu irushanwa ry'igikombe cy'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru ku mugabane w'u Burayi Europa League, Manchester United yo mu Bwongereza niyo yagitahanye itsinze Ajax Amsterdam yo mu Buholandi kuri finale ibitego 2-0. Uyu mukino wa nyuma wabereye muri Suede kuri Stade Friends Arena yo mu mujyi wa Solna imbere y'abantu 46,961. Uyu mwaka 2017 ugeze ku musozo, usize amakipe 32 azahatanira igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru umwaka utaha yaramaze kumenya amatsinda aherereyemo. muri tombora yabaye ku itariki ya mbere ukuboza 2017 mu Rusiya ari naho igikombe cy'isi cya 2021 kizakinirwa amakipe yisanze mu matsinda 8 buri tsinda ririmo amakipe 4 nkuko bisanzwe mu itsinda rya mbere harimo Urusiya Arabia Saudite Uruguay na Misiri itsinda rya kabiri rigizwe na Portugal Espagne Maroc na Irani amakipe agize itsinda rya gatatu ni Bufaransa Australia Denmark na Peru itsinda rya kane rihuriwemo na Argentine Islande Croatia na Nigeria tugeze mu itsinda rya gatanu dusangamo Brazil Uswisi Costa Rica na Serbia mu itsinda rya gatandatu dusangamo Ubudage Mexique Sweden na Korea y'Epfo itsinda rya karindwi ririmo Ububiligi Ubwongereza Panama na Tunisia naho mu itsinda rya munani dusangamo Pologne Senegal Uyapani na Colombia tukivuga umupira w'amaguru ku rwego rw'isi ku itariki ya 16 Ukuboza 2017 ikipe ya Real Madrid yo muri Espagne yongeye kwivuga ibigwi mu mujyi wa Abu Dhabi mu bihugu byunze ubumwe by'Abarabu ubwo yisubizaga igikombe cy'isi gihuza amakipe yabaye ya mbere ku migabane yayo ku mukino wa nyuma Real Madrid yatsinze Grêmio yo muri Brazil igitego kimwe ku busa cya Cristiano Ronaldo amakipe arindwi niyo yari yaserutse usibye Real Madrid na Grêmio zahuye kuri final andi makipe atanu yari Pachuca yo muri Mexique Wydad Casablanca yo muri Maroc Urawa Red Diamond yo mu Buyapani Auckland City yo muri Nouvelle-Zélande tutibagiwe na Al Jazeera Club yo mu bihugu byunze ubumwe by'Abarabu amakuru y'ingenzi yaranze umwaka turangije muri siporo mpuzamahanga kiyakomereje mu marushanwa akomeye ku rwego rw'isi mu mukino wa tennis ariyo bakunze kwita Grand Chelem duhereye mu bagabo umuswisi Roger Federer niwe watwaye irushanwa rya Australian Open mu kwezi kwa mbere ndetse aza no kwegukana irushanwa rya Wimbledon mu kwezi kwa karindwi umunya Espagne Rafael Nadal nawe yatwaye Grand Chelem ebyiri arizo French Open izwi nka Roland Garros mu kwezi kwa gatandatu ndetse na US Open yegukanye mu kwezi kwa cyenda mu bagore umunyamerika kazi Serena Williams yatwaye Australian Open French Open ibaye ya Jelena Ostapenko umunyalitiya kazi Garbine Muguruza umunya Espagne kazi ukomoka muri Venezuela ajyana Wimbledon naho US Open yegukanwa na Sloane Stephens wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amakuru yaranze umwaka mu mikino mu rwego rw'isi tuyasoreze mu mikino wo gusiganwa ku magare mu isiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka Tour de France ushuri ijana na kane iri siganwa ribaye ryegukanywe na none n'uwari waritsinze umwaka ushize ariwe Chris Froome w'Umwongereza iri siganwa ryatangiye ku itariki ya mbere rikarangira ku ya 23 Nyakanga ryareshyaga ibirometero 3540 uru rugendo Chris Froome ukinira ikipe ya Sky yo mu Bwongereza yarukoreshejemo amasaha 86 iminota 20 n'amasegonda 55 ku mwanya wa kabiri muri Tour de France haje umunyakolombiya Rigoberto Urán wo mu ikipe ya Canandore Drapac yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa gatatu yabaye Romain Bardet umufaransa ukinira AG2R La Mondiale yo mu Bufaransa iyi yari incamake yamwe mu makuru y'ingenzi yaranze siporo ku rwego mpuzamahanga muri uyu mwaka dusoza tukaba tubararikira kuzabagezaho n'amakuru y'ingenzi yo mu Rwanda ari nako tubifuriza amahoro n'amahirwe muri iyi minsi mikuru ya Noheli n'umwaka mushya yari Claude Munyandinda i Kigali
ubu naho dukwitire mu Burundi twumvirize mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka atangura avuga ku ihiganwa ry'umupira w'amaguru
Inyuma y'indwi zibiri ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere rihagaze kubera ihiganwa rya Sekafa ry'imigwi iserukira bihugu n'umugwi w'u Burundi urimwo iryo higanwa ryarasubiye gutangura mu mpera z'indwi twaraye turangije ku munsi wa kane ku kibuga citiriwe umuganwa Rudoviko rwa Gasore Interstar watanye mu mitwe n'umugwi wa Atletico Olympique ubwo rukino rwarangiye ku nzinzi ya Atletico Olympique y'ibitsindo bitatu ku busa bwa Interstar ku munsi wa gatanu habaye inkino zibiri kuri Stade Rukundi Ngozi Message Ngozi watsize Flambeau d'Orest wo mu Ruyigi 2-1 kuri Stade Prince Rwa Gasore Aigle Noir wo Makamba watsize Delta Star wo mu Gatumba ibitsindo 4-1 ku munsi wa gatandatu habaye inkino zitatu Vitaro w'i Bujumbura watsindiye igitega Flambeau du Centre ibitsindo 2-1 ku kibuga Agasaka c'Ingozi Ngozi City wanganije na Regions Athletique w'i Bujumbura igitsindo 1 ku kindi kuri Stade Prince Rwa Gasore Bujumbura Message Bujumbura wanganije na Regions Athletique kime ku kindi mu mpera z'indwi twari turangije kandi ishyirahamwe ry'urukino rwo kunagana Lutte des Associés mu Gifaransa yaratunganije ihiganwa ku bananotsi bavuye mu ntara zitandukanye z'igihugu ubwo rukino ruhuza abantu babiri umwe umwe agerageza gutura hasi uwundi n'urwa kera nk'uko uburongoye ishyirahamwe ry'urwo rukino rwo kunagana abivuga eri n'ibizi asigura igitumi iryo higanwa ryaratunganijwe mu mpera z'indwi iheze
uru rukino ntitwovuga ngo ni rushasha muga nuko abarundi basa nk'abagwibagiye n'urukino kuva kera kuri abami bakina bagwita umwereka hamwe iyo novuga imyimbo yeze Tanzania rihari bakimana inguvu bakaraba bushobora gukubita hasi ubundi hanyuma twebwe nka federation twarayumviriye uko twotanguza urwo rukino kugira turuvugurure kuko dusa nk'ugwari gwaribagiwe kuva dutanguye rero federation turamaze kujya mu ma competition ma championnat d'Afrique nsuro nka gatatu turamaze kuronka umudare w'inzahabu ari umukobwa yigeze kuzana umudare w'inzahabu muri Afrika hariho n'umuhungu yigeze kuzana nsuro kabiri umudare wa Arja bayi wa kabiri twaragiye no muri championnat du monde de club muri Iran umwaka uheze ntitwashobye kujya muri championnat d'Afrique yo muri Algérie kubera tarose uburyo ubu naho nko mubibonye twari ko twitegurira championnat d'Afrique izoba mu kwa kabiri muri Nigeria twizeye uko ari ministere canke comité national olympique kanabandi bose bashobora kudufasha bo dufasha kuko ko mwabibonye urwaruka murako rufite ishaka cyo yuko kugira abashobora guserukira igihugu
ubwo rukino rwo gutana hasi ruza rwaritabiriwe nabigeme nkuko byibonekeje muri iyo higanwa ryo kuri wa gatandatu niyo mukiza Marie Rachel akinira ugo rukino kuri lise ya Rumeza muri commune Songa intara ya Bururi yatabukanye umudari w'inzahabu avuga igituma yarijukiye ugo rukino benshi mu barundi bibaza ko ari urwo abahungu n'abagabo gusa
jewe ukuntu niyumviye kujya mu mukino naragiye ahantu bari ko bagira entraînement birantimbara ndonka nakaryo keza ko kuri jamu nasanzeyo ubwa mbere nk'ibitangura hariyo abakobwa babiri muri club y'iwacu ayo abakobwa babiri ama rero ndahasanze abigeme babiri n'umuhungu umwe nitwe twatanguye club abandi bose barabiheze ariko jene we narose amahirwe yo kubandanya urukino narubandanya hama rero ndakina competition ya mbere ndayitsinda akabiri ndayitsinda kugeza n'ubu nguma nsinda mbuwa mbere jewe numva nezerewe cyane ntagira nakuraje yo kuzoguma mbandanya kugira competition kugira ngo nzoronke amahirwe nanje yo kujya mu bindi bihugu urya anye abigeme nkanje bavuga ngo hariho inkino ngo zagenewe abahungu n'izagenewe abakobwa urya ntagikubwa na kimwe cerekeye abahungu kiriho igikorwa n'igikorwa umukino n'umukino uvise inguvu uvise n'umwete uragira ishaka kugira ngo uronke inguvu zo gukora icyo kintu kugira ngo ube akarorero k'abandi kugira ngo ntibavuge ngo hari abavuga ngo ugiye mu mukino kanaka ngo ujya ngo jese nobijamo ariko jene narabonye ko ari byiza kujya mu mukino wari wo wose ni byiza biguha intumbero nziza zo kumenya ibintu n'ibindi
iryo higanwa ryahuje imisore n'inkumi ituruka mu ntara indwi z'igihugu arizo meri ya Bujumbura Bururi Bubanza Ruyigi Gitega Muramvya na Cibitoke abaturutse muri meri ya Bujumbura niho hatahukanye ikibazo ca mbere inyuma yo gutwara imidari myinshi Bujumbura Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika
tuyibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika risanganira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda unaho n'umwanya wo kwashikiriza ubutumwa bwo kwifurizanya Noe nziza
Jenifa Ndabyenye Johannes Marius nkaba ndo Murundi aba i Bujumbura nkaba ndyohewe nuko dutanga uyu umwaka uheze umeze neza nkifuriza umwaka mwiza na Noheli nziza Abarundi umuryango wanjye nkifuriza kandi yuko umwaka dutanguye umwaka mwiza cyane mwiza wuzuye amahoro n'umutekano ku Barundi bose yego Imana ibyumve
kwanje ngiyumva severa nashaka gutasha nakagutasha mubyeyi wanje ari rubanje yabera sinango nashaka gutasha nabo tuvuka na bose Dieu neza ari muyinga Charlotte nashaka gutasha Kwizera nashaka gutasha Gloria nashaka gutasha Janine nashaka gutasha Jantare n'umugenzi wiwe
Ni bonde gande byose bigire nawe nziza. Ni kwandiko kugwayo ikimaki. Aba mu kinama, abanyeshurije nawe nziza. Mene wacu mani yakiza yeri, n'iteseriro nga mu ntara y'ubanza. Abanyeshurije umunsi mukuru mugenzi wanjye yitwa Vani, yiganye ari mu ntara ya Gitega. Abanyeshurije nawe nziza, abagenzi wanjye bose twiganye Ijyanye n'umunsi kuri kaminuza Université de South Africa abanyeshurije nabari nziza abantu tubana ngaha mu nama muri karitsiye y'abakirasazi bose bagira umunsi mukuru wa Noel nziza n'umwaka mushasha Jene Rwanda y'Ubuyobozi abatangije abasuderi bose batubwira n'abashoferi bose baba banzize bagenda y'Ubuyobozi batangije mutama wanjye mbabona nkagira namuzi ngaho nyine iradio ijya Amerika batahije na muzika arandikwa Gafet batahije na grafer wanje yitwa Eric muzika arandikwa Janine na muzika arandikwa Chantare n'abagenzi bose banje bose na Oscar
Nisa Mbondo Gege Kigayare Kaje Sanga wanje Kachanare Nini Santanine
iradio ijwi y'America isamiranye i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ubutumwa bwo kwifurizanya Noel nziza urabandanye
ndifuriza umwaka mushya muhire na Noel nziza papa fiye ari Australia hanyuma Chantal ndifuriza umwaka mushya muhire umugore wanjye hanyuma mwifuriza umwaka muhire n'ababyeyi banjye ndetse n'ababyeyi n'inshuti n'abavandimwe nifuriza umwaka mushya muhire byose imana konsonaye ari Australia na Fifi nayo ari Australia murakoze
murakoze natwe turakwifurije umwaka mushasha mwiza na Noel nziza ngaha ku ijwi ry'Amerika
yitwa Akili Bosco Chef Guide aba mba muri komine Gihanga ntara n'ububanza igihugu ni mu Burundi aba nifuza gutasha inshuti n'abagenzi ndabifuriza umwaka mushasha na Noel nziza ndahera ku babyeyi banje nkunda cyane akurikizaho batoya banje abashikanje n'abagenzi banje nkunda cyane 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 Eric n'abandi benshi bashefugide bose aho bari hose mu Burundi agira umwaka muhire mwiza njya kuri Bofe Saidi abandi bagenzi banje bose cyane cyane Merine Odete n'abandi benshi nuko murakoze
murakoze Bosco natwe turakwifurije nawe nziza ngaha kuri kwijuru rya Amerika
yego murakoze mane bahezagire
Deni kwa Olivier Nkeshimana nkaba ntuye mu mujyi wa Cape Town South Africa bifuza kwifuriza umunsi mwiza wa Noheli abashuti banjye n'abanye banjye bari mu Rwanda wambere nteraho ndaheraho madamu wanjye witwa Irene Urayeneza n'abana banjye hanyuma ndifuriza kandi uwo munsi mukuru mwiza wa Noheli abashuti banjye bari i Kigali barimo witwa Laurent witwa Claude witwa Janvier witwa Petitia witwa Angelo Petitia witwa Claude yifuriza kandi na kuzina witwa Wanyege Nadia hanyuma yifuriza kandi n'abandi bashuti banjye bari mu Burundi barimo witwa Jire Ndayishimiye hanyuma hariho n'undi mushyika nawe uri Pretoria South Africa nyine witwa Frida nawe nyine ndamwifurije Noheli nziza hanyuma mbese naho mbese ngarukije ubwo mbifurije bose kwibuka
neza no kwibuka neza umunsi wa Noheli urakoze Olivier natwe ku Amerika turakwifurije umunsi mukuru wa Noheli mwiza
ndagize baramutse ku Ijwi Amerika ni kwa Hakizimana Bonifasi ndi Bujumbura mu Burundi nagira Fiajari nibyo benshi bazi agomba kwifuriza nawe nziza n'umwaka mushaka w'2018 umuryango wanjye uri Muyinga mu Ruyigi Kayanza Kenya Leta Zunze z'Amerika kubanza kwige kwa ayo mazina nasaba ko tuza turavugana duhuza turatumenyane tukumburane muri iyi minsi mikuru irangiza umwaka ego nizera agomba kubifuriza mugire umugoroba mwiza murakoze cyane namwe bamenye ikinyamakuru ko ibyo Amerika ndabashimiye ndabifuriza umwaka mushasha murakoze kwa kanya muduhaye murakoze cyane
urakoze Sia Jadi urakoze cyane rwose natwe ku Ijuru rya Amerika turakwifurije Noheli nziza
ego murakoze murakoze
kwashikiriza vyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumviriza ijambo ry'intangamara ryerekeye imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
igihe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashikiriza imigambi ya Leta yiwe ku vyerekeye igihugu ca Iran mu ntango z'uyu mwaka yasavye ibihugu bicuditse na Amerika kwifatanya nayo mu gufata ingingo zikomeye zijejwe kugwanya ibikorwa vya Iran vyo guhungabanya umutekano mu karere Ivyemezo kuri ivyo bikogwa biherutse kwerekanwa i Washington DC igihe Nikki Haley aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yashikiriza ijambo i Washington ari mbere y'ibisigarira vya misile yavuye muri Irani. Ambassador Hali yatangaje ko ivyo ari bimenyetso ntahinyuzwa vy'ikwiragizwa ry'ibigwanisho mu buryo budaciye mu mategeko bikogwa n'igihugu ca Iran. Avuga ko ivyo bigwanisho bikoreshwa n'imigwi igira ibitero ku bihugu bikorana na Amerika mu karere ko mu buseruko bwo hagati. Nikki Haley avuga ko ivyo ari isigarira vya misile yarashwe n'abagwanyi b'abahuti. Avuga ko ivyo bigwanisho vyakorewe mu gihugu ca Iran birungikirwa abagwanyi b'abahuti mu gihugu ca Yemen. Muri ico gihugu iyo misile yararashwe itumberezwa ikibuga c'indege ku mugwa mukuru wa Arabia Saudite Riyadh, aho yashobora guhitana abasivili ataco bazira amajana n'amajana muri ico gihugu. Nikki Haley avuga ko ivyo bigwanisho vyose vyakorewe muri Iran vyerekana ko Iran iri kigagaza ku makungu. Atangaza ko ivyo vyemezo vyerekana ko Iran iri kikokeza ingwano n'ivyiyumviro vy'intagondwa mu biciye kubiri mu buryo bugaragara n'ingingo z'urwego rw'ishyirahamwe ONU rujeje kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi. Ambassador wa Amerika mu ishyirahamwe ONU Nikki Haley amenyesha ko ivyo vyemezo ari ntahinyuzwa kubera ivyo bigwanisho bifise ibimenyetso vyerekana ko vyakorewe muri Iran. Amenyesha ko Iran yiyemeje kugeramira ubwumvikane bw'amakungu kubijanye n'inyifato y'ico gihugu. Atangaza ko makungu ategerezwa kuja hamwe mu kwerekana ibibazo Iran itera kubijanye n'amahoro n'umutekano mu makungu. Asaba ibihugu vyose vyo kwisi kwifatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rugamba rumwe rwo kugwanya ibibazo bitegwa n'igihugu ca Iran.
Yari jambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Juti mwese mukundi radio ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Tuboneho kandi yakanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu ngiyabw'ivyuma hamwe na Fatou Kalala yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Turangije kandi ibiganiro vyacu vyo muri aka kanya tubifuriza Noel nziza. Kuri mikrobo ari kumwe na Frederic Nkundikije, mwakoze kudutega amatwi. Turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.